Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda tugasamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice 9 kuri mwebwe mutwumva muri Uganda mu karere ka Kisoro ku isi hose tu live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse yacu ya Instagram, YouTube, Facebook na Twitter ni vewa radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga iganiro muri isanga cuno munsi mwagitegure mukamugiye gushikirizwa na Joy Diane nahazwe ndakiremesheje ndi muri studio y'indwi y'ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa
abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amashirahamwe y'abarundi 18 yigenga yemeza ko kuva igenekerezo rya 2026 kwezi kwa kane ko mu 2015 abantu bagera ku 440 bishwe mu rukurikirane rw'imvururu zatanguye inyuma y'imyerekano y'abiyamirije kiringo cha gatatu ari naco ca nyuma cy'umuhisi Petero Nkurunziza yahoze ari president wa Burundi. Mu rwandiko ayo mashamwe yasohoye avuga ko abo azi neza bahohotewe bazira ku imvururu zitandukanye kuva ico gihe barenga 2,220 abanyurujwe bakabari 697 muri isanga y'ino munsi. Turagaruka vyimbitse ku rwandiko rwasohowe n'ayo mashirahamwe 18. Abatumire bacu ni Maître Janvier Bigirimana aserukira urunani Tournoi la Page gwishinze guharanira impinduka muri Afrika. Tournoi la Page ni rimwe mu mashirahamwe yasohoye urwo rwandiko rw'impapuro hafi 200 ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dufise kopi y'urwo rwandiko. Maître Janvier Bigirimana, ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga.
Ndabaramukije Diane, mwakoze kuntumira kandi ndaramukije abagiye kutwumviriza bose.
Kuturamutsa na Gerard Hakizimana twarishira mu Folicon F gishinze kurwanya ikimenyane na kamwana wa mama muraza gusangira ikiyago. Gerard ari ku rubuga mu Burundi. Gerard, ikaze muri isanga kugira ngo dusangire ikiyago.
Ndaramukije Diana, hama ndaramukije abatuta gusangira ikiyago, ndaramukije n'abatuta gutega amatwi. Nongera ndayipuriza amahoro n'umutekano y'umutekano n'amahoro.
Yego. Mu nkundire Janvier na Gerard, ndabasabe muri mwebwe babiri uwo bayashize itelefone yiwe muri haut parleur ayivanemo kuko bica bigaruka mu matwi bigatuma amajwi yacu adasohoka neza n'abariko baratwumviriza ntibashobore kutwumva.
Murakoze cyane kandi nanjye ndaramukije Gerard, ndamutsa n'abandi bose ku mbere baza kuvugira icyo bashikije mu kiba kiganiro.
Murakoze. Ugifise telefone yiwe mu ndanguramajwi abanza ayikuremo kugira ngo dushobore kumvikana neza, muzabamufashije. Nuko rero reka cemera kuri Janvier. Turavuze ibitigiri nabivuze muri make mugabo mu rupapuro mfise ndabona mwo n'abandi harimwo abahagaritswe. Harimo abo muvuga ibiziga byatowe bigera ku 3381, harimo abahohotewe, harimo abahohotewe ku mubiri n'abahohotewe bifatiye ku gitsina. Tugarutse ku biziga 3381 muvuga, ibi bigaruka muri abo 440 mwemeza ko bishwe ga Janvier.
kibazo cyane ikintu cyose nagomba kuvuga nuko kuri bino bitigiri twatanze ibi ari bitigiri biri hasi cyane ufatiye ku baba barapfuye baranyurujwe kubaba barahohotewe mu buryo butandukanye kuko aba n'abantu baba batwituye n'abantu babyamenyekanye bishye mu buryo butandukanye bwo gutuma nako amakuru ariko hari benshi nko mu byo kunyuruzwa cyangwa gufatwa ku nguvu bibashikira ntibashobore kubishikiriza kubera imvo zitandukanye zifatiye yuko hariho kudahana mu Burundi yuko bashobora kumererwa nayo umutekano wa abo kuko hariho n'abahora baturondera bariko baratubwira ibyabashikiye ugasanga bariko bavuga bati mudutabare n'abari basigaye mu muryango ntibavuye baca bahitanwa n'abo bicanyi ati uko nimwabivugira hejuru yuko umuntu wacu yanyuruzwe yuko yafashwe ku ngufu cyangwa yahohotewe dufise amakenga yuko bashobora kuza kubandanya baduhohotera rero ibi bitigiri nibyo biri hejuru ariko kandi nagomba nshimike kuri icyo kintu cy'uko ari bitigiri bikeya urabye ni biba byakozwe n'ababa bahotewe cyangwa bishwe cyangwa banyurujwe
muri uru rwandiko rwanyu muravuga muti Ligue iteka yaramenye ko ibi byabaye hagati ye kwa kane ko mu 2015 n'ugenekerezo rya 2025 yuko kwezi aho ibitigiri mubona byaduze cyane kuva ico gihe yo myaka 8 heze ni hehe
uravye nk'abantu bafashwe bagapfungwa hadakurikijwe amategeko urabona ko ari igitigiri kinini ya mugabo cyane cyane ibitigiri biboneka yuko biteye amakenga ni iby'abantu baba barishwe nkashaka kuvuga yuko ubundi byaha birasumbana iyo umuntu afunzwe bidakurikije amategeko nibyo birababaza mugabo ntibingana n'umuntu baba bisha agashika yo kurumva uwo ubuzima bwe buba bwahasigaye nicyo kimwe n'aba bantu banyuruzwa benshi kenshi ntidusubira kubabona rero nk'ibi bitigiri by'abantu bapfuye biboneka yuko ari benshi cyane n'ubwo abafunzwe nabo nyine atari bake katutibagiye abahohotewe mu buryo butandukanye kuko nk'uko nagumye ndabivuga ibitigiri mubona rigiteka niyo mu maraporo yagiye iregeranya kuva muri 2015 gushika uno munsi niyo twasanze mu mashyirahamwe atandukanye ifise ibitigiri novuga byinshi kuko hariho n'izindi zage zirabikora ko kuko kenshi wasanga amashyirahamwe ariyo bavuze yuko abantu banyurujwe cyangwa bitabye Imana kenshi ari gusanga ayo mashyirahamwe rero aba yavuze abantu bamwe anije tuma twaje dufata ibyari igikeka gusa kugira ngo ntihaje kubamo ikibazo cyo kwibaza yuko ibiharuro byo bitaharuwe neza rero ibyo abantu bafite ubona ko ari byinshi cyane turabona yuko n'abantu bagiye barafatwa bafungiwe ubuso nabo nyine ari abantu batari bake reka n'ibindi si bike kuko
Gerard Hakizimana murumva amashyirahamwe 18 ibitigira tanga mu bivuga ku iki murabihuriza ko amatohoza yanyu arerekana ko ari bangahe bo barahohotewe barishwe muri ico kiringo
murakoze cyane mbanze bwa mbere ndabashimire ko mwadutumiye hanyuma kandi nibuke ko kugira icyo umuntu avuze ni uburenganzira bwiwe kubona amashyirahamwe yagiye hamwe amashyamba atari mu gihugu akerekana ko hari ibintu byakozwe nabyo biri mu burenganzira bw'amashyirahamwe ariko kandi gashika akenshi amaze kubona nishe muturongore ko hari amashyirahamwe nyine usanga umengo yokamisha iseseka ry'amaraso cyangwa ubwicanyi kanaka umushyirahamwe turongore gishinzwe kurwanya ikirere n'akamaramara mu Burundi dukorera mu gihugu no mu ntara zose tubona ko hari intambwe zitari neza zagiye zirategwa rero tukavuga duti icyo cegeranyo kiri mu byegeranyo tukavuga ko bitadutangaje cyane kuko
munkundire Gerard imbere y'uko tuza kugaruka ku ntambwe zatewe na Janvier turaza kumubaza kwabazo tubanze gato tugume kuri ibi bya bino biharuro kuva mu 2015 igenekerezo rya 2025 gushika igenekerezo turiko muri Folicon F hari abo babarazize izo mvururu mwamuzi biharuro mufise bingana gute nimba mubatse
iyo nkuko ngiye kubivuga muri Afrika ne fayda ro dufise ero dufise jaro nabyo biri mu byegeranyo twagiye turabushikanganje ariko kandi tukavuga ko ibyaro byaba batanga ni baro byo kubona ko hari ibyo bitiranya mu byo niho nyabaje cyaratakaza na muntu kuko ntawe uvuga ko hari ibyo abantu badapfa mugabo ni ngene abantu bashobora kugutandukanya n'ibyo byaro n'agatakaza na muntu mbe gutse ko uvuga ko abuza kwagirizwa leta akoze gute ne leta yakoze iki ibyo ni utusaza guhuriza kuko mu byo bavuga rero ntabyo neza by'ukuri ko binjira muri politike cyane mbere bikaboneka ko ahubwo bakoregeranyo bafite ibyo bipfuza mugabo binyegeje inyuma y'icyo twita agatakaza na muntu
mwebwe ibihari umufise bisa gute ga Gerard
kugenda byibaro neza dufite naza ko nenda gusubira mu document dufite twanditse n'ibyo twagiye turatanga ibyo nazo naza ko byofata umwanya kuko sine nateguye ibyo baha kuko utuvugana nari mu rugendo rw'akazi mugabo nsa n'uko ndegereza ibujumba kandi cyaye ahantu yatawe tuvugana neza mu biganiro
reka tuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika batandukanye turahera kuri Elia ikaze ku ijwi rya Amerika
ego amahoro yeriya
uherereye he gairi
Jenisa maka yatuvuga ndi muri Kenya
akabazo kawe
je niko konyine nagomba kungana ku kiki bari ko baravuga cyaho abantu barenga 140 yo babishwe kuva mu 2025 Hello
turakumva duga ku ijambo turiko twanka kuza turakuvugira mu gukira
cyane ngavuga ati rera aho bivyo bikigire ni bice cyane gose kuko ugerageje kureba abantu banyuruzwa n'uko tigeze za seve dvd ni benshi cyane urabari mu baratorwa ku mashuri ukumva agatwaza na documentation ukazorindira kujoronka ko n'ikiziga cy'iyo bamutaye kiboneka ukarondera nyeka nko mu baprize yose ari mu gihugu cy'u Burundi uwo muntu akakubwira ko atahane n'ahamwari abo rero icyo gitigirije na gracio gitigirini na gitoya cyane rwose ureze kuva mu 2025 bigiye ya kode ta ifuzwe abantu bishwe ni benshi cyane rwose trema imiryango yarahambiriwe yarahabuye abantu basha ibiritawuri se tema kandi n'ubu bakiriko n'uwo muntu muntu waba aratorogwa ukibaza basi bagiye gufungwa ukazorindira ko afungurwa canke mbere y'ubutungane ugashimika mu mahohero yose mu Burundi umuntu akabo kabisa sobena kenshi gitigirira yitoya cyane babobo baramenyekanye kuko ababuze ni benshi cyane kwere
ubwira umunsi mwiza ngaho muri Kenya
sawa mureza gifu
ego janvier bigirimana murumva ko muri Folicon F bavuga yuko ibitigiri mu fise mwatanze bishobora kuba atari vyo Elia nawe ati nawe yibaza yuko ivyo bitigiri biri hejuru gusumba ibitigiri kugira ngo mu bitororokanye mwabitororokanije gute amenshi muri ayo mashira hamwe yanditse uru rwandiko akorera hanze harimo na tacemerewe gukora ibitigiri kuva mu 2015 gushika ubu mu bitororokanya gute mu kabironka biciye hehe amakuru agacahe kugira ngo mwemeze ko vyukuri abo bantu ba muri ko muravuga ko bishwe bahohotewe bazimiye abarivyo
icambere cyo nagomba kumenyesha nuko twebwe ingene dukora dusanga dufise abanywanyi bari mu gihugu kandi mu badutabaza mu badayo makuru nubwo barongoye amashyirahamwe baba barahunze kubera akagagazo ubwicanyi no gutotezwa byakozwe n'ubutegetsi kuva 2015 abarundi bo ntibasiba kudutabaza kuko ntibagira uwo batabaza bari gutabaza izo za Folicon F mugabo murumva yuko bamaze kuvuga imvugo ngo hari ibyo gukamisha ngo amaraso n'iziga n'iki imvugo zifuye nk'izo birumvikana yuko mwe n'abatabuje kubatabaza ko nashoboza ngo bafashe rero dutabazwa n'abanyagihugu baba ariko baratotezwa dufite abo dukorana bari mu gihugu wagombi kini nasa abantu nagomba ndababwire no muri abo bategetsi nyine harimo abadutabaza harimo abadutabaza kuko baraziye ko twebwe nubwo tuba twarahunze igihugu ibyo tuvuga bitaba turiko turabesha kandi yuko ari twebwe dushobora kuvuga n'ijwi rishika hejuru kuko abari mu Burundi badashobora kuvuga amabereka akorwa n'umugambi uri ku butegetsi
ariko
ikindi nacyo nagomba kumenyesha ni uko amashyirahamwe yacu yamasohora ibyegeranyo akabishyira ku mugaragaro wagomba n'ibyo byegeranyo tukabishyikiriza abategetsi nta na rimwe tube batubwire bati aba bantu banyuruje n'ahantu bapfuye ntibigeze bapfa kuko ni ibintu biba bigaragara bisigura yuko rero ibi bitigiri tuvuga nagomba nsubire ngaruke kuri iki eriya ari muri Kenya ariko arashikiriza nibyo natanguye mvuga ibi bitigiri ni bike cyane mugabo nibyo tuba dufitiye ibyemezo ni bitigiri by'abantu tuba twaratohoje ko naho rero n'ubu yaserukiye Forcon ese mwumva yuko mumubajije butinga mwe mufite ibitigiri bimeze gutavuga ngo sinashoboye kubitegura kuko ntavyo bakora ivyo birazwi ko atavyo bakora
yavuze ko adase rapport reka ahubwo tubaze muri bike canke ivyo bakoreye ko ga Gerard Hakizimana nubwo atabitigiri mufise mwagendanye muri mu rugendo abo mwashoboye kumenya ahanini ababituye bavuga ko bahohotewe n'abandi imiryango muvuga ko yabo barabituye abo babarishwe bahohoterwa n'abandi bakicwa n'abandi ku makuru mufisa ava ku rubuga Gerard Hakizimana
murakoze cyane mugabo najyambire mugenzi wanje Elia mu busanzwe amashyirahamwe nishyuka rucanye amashyirahamwe arafite inatunganije hanyuma nakora asiye nakora niyaza batashyira mugingira mu yindi kuko ishyamba tutunguye risanzwe biri mu gihugu kandi ranigishije rwanda ratakaza muntu nivuga simbakaza ari nacyo tumaye nagiye nabwiye ko sport koni fc rikora kandi ari ishyirahamwe twumva ko riri mu gihugu kandi rihari kandi ribandanye rikora ryifuza ko agatakaza muntu akubahirwa gusumba mbere mu byo rikora rikashyize nyine ibihezo by'agatakaza muntu rero abarite ibande abashe kumwe n'ibande babasigiye gutyo hasi twakabibake hasi twakabibake hari abavuga ko babarenganijwe hari abavuga ko imiryango yari ifungiye ubusa hari n'abaza kubwira ko abantu babo bihishwe se babuze nzabo bagira guca hakiri n'izi kwarondeza basanga mu muhango uramutoye hanyuma rero hari n'igihe tuba tuba amadosiye se babuze kuri bagiriwe nabi abo nabo icyo duha dusaba nuko dusanze inzego z'igihugu guhana aba babikoze iyo zitubonye inzego z'igihugu zihana iyo tubonye ubutungane buri kubakora iyo twumvise amajyambo meza ariko ashikizwa n'inzego z'igihugu ahamagara abantu kubahana ahamagara ubutungane kudatiza ngo ndagonde twebwe n'ibyo duhimiriza dusaba ko igihugu nyabuna cyubahiriza atakazina muntu gusumbya kuko igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu byemeje amasezerano atari make
hanyuma abo babitura bakavuga ngo ni bande baba babibakoreye umurwi w'abantu babikora bavyegeka kuri bande
ntawo kicanye habari harabamwe muri leta ibyo ntawo zakudeha mutakita kurabwa mbege mbigiye leta aba babikoze irabahana n'umuntu wese uvuga ngo tubona ko leta by'ukuri iri kwashyira imbere y'uruzi na muntu ariko abo dutse bitse bitangwa hari n'ibitigiri by'abapfu bahitanye n'amasanganyi ubona ko ibyo byose bagenda babishyira mu nyango by'agatakaza muntu cyangwa mu bishwe n'ubutegetsi ibyo naza ko tuza tubabitandukanya kuko mu bwo kwicaye muvuga hari n'ubwo tubaze gukurikirana usanga bukorwa n'imigwi tutazi imigwi iva hanze twumva ko twagiye turasura n'abatangazo atari make dusaba ko abantu bose bakumva ko kimwe muntu akorwa ko ibyo murabizi ko hari amodoka yagiye araturigwa murazi ko hari abantu bagiye baraturigwa amazi ko hari ibyagiye birononekara iyo tuvuze ngo ni iragenzi wa leta kandi twabonye ko leta nayo igenda yagira uruhare rwo gukurikirana no guhiga abakoze izakubwira babahane hari n'ababyemera rero natwe tukavuga duti by'ukuri guhana agatakazi na muntu ni byiza nkagiye nabavuga ko iharanirwa ry'agatakazi na muntu ni kuko kidasanzwe ni kuko kidasanzwe nibaza ko tudakwiye kubikamisha mu gusezegeranyo kugira tubikamishe nibaza ko twitunze neza y'abarundi twitunze neza ko agatakazi na muntu kwifuza ko agatakazi na muntu kuko kwezwa gusumba murakoze
Janvier yari yavuze ko kuvuga ko gukamisha atavyemera ariko Janvier tugaruke ukabazo twari tubajije muri Folicon F tunasaba imbabazi ko bagomba bamugarukane ku murongo itelefone yari ko aravugira ko ahejeje kunyandikira mbarira ko idakunda muhinga bw'ivyuma ndabasabe bamuhamagare ku yindi andungikiye Janvier Folicon F Gerard Hakizimana ati mubabikora harimo inzego za leta mugabo harimo nabandi mwebwe amatoza mwakoze abahohoteye abo bantu mwatubwiye abisha batandukanye nibande byakozwe nabandi ahanini mu mice itandukanye muzima makuru mu ofisi naya
amatohoza twakoze mu mashyirahamwe yacu kandi nagomba nibutse abatwumviriye yuko atari amatohoza twakoze twebwe twenyine kuko ibyabaye mu Burundi kuva 2015 byararenze urugero gushika naho amakungu ateba nawe nyine arabitohoza kwaho nubwo nk'ibyegeranyo bishika bitanu by'umugore gutohoza w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU byose byerekanye ingene abarundi bariko barishwe n'abarundi bakorahotegwa inzego z'igihugu aho sinibagiye yuko sentare mpuzamakungu mana byanga ha seteyi nawe nyine iri kirekora amatohoza ku Burundi kuva muri 2017 rero mu bantu baza kwisonga mu kuhohotera abanyagihugu mu matohoza twakoze amatohoza asanzwe yakozwe n'izo nzego meje kudondagura abantu baza kwisonga n'abantu bari mu nzego za leta aho nuvuga ubwa mbere urwego guterereza haba urwego guterereza ry'igisivire haba urwego guterereza rya gisirikare tutibagiye igipolisi hamwe n'umugwi w'inkora w'imbonerakure abo bantu rero iyo migwi meje
ariko ngira ni umurwi n'umurwi no imbonerakure n'umurwi n'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD
muri Nations Unies kuva muri 2014 na 2015 kubera amabi bari korakora kibaonde bawise milise mu Gifaransa sinzi neza ngene twowita mu Kirundi mugaje ndagufata nk'umugwi nkora
reka duhamagare twakire Ive ku yindi murongo wa telefone Ive ikaze ku ijwi ry'Amerika nawe guhererega Ive akabazo kawe canke intererano no kuki yagotse muno munsi gerageza twumve ko tukumva
ndabwo muri nabone kije yaryamise kubantu bagiye baranyirishwa
Ive turumva tutakumva utubabare muhinga bw'ivyuma basubire kuguhamagara twumva telefone yawe itari kwirumvikana ariko hagataho Gerard Hakizimana yagarutse Janvier imbere ko Gerard agenda yari yavuze ati barashima ko hari ntambwe yaba nta ntambwe iraba kuva ico gihe kuva mu 2015 ibitigiri yuraba ku murongo hari igitigiri kigenda kiraduga ikindi kikagabanuka canke kagenda ku murongo umwe byabimeze gute byagiye biragabanuka canke
hariho ibyo twafata yuko byagabanutse nk'ibintu by'uguhohotera abantu baba bafashwe ibyo bita mu Gifaransa torture turashobora kuvuga yuko muri ino minsi byagabanutse ariko ikintu kidutangaza ni uko hariho ibindi byaduze nko kunyuruza abantu mu ishyirahamwe ryitwa Foco de Lisano rifise isekeza ryitwa ndondeza rigerageza kurondera abantu baba banyurujwe mwikete bandikiye umukuru w'igihugu baritse ndayishimiye mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze barerekanye yuko mu myaka ibiri yari amaze ku butegetsi abantu banyuruzwe basumba abanyuruzwe mu kiringo cya nyuma cy'umunsi Petero Nkurunziza mu myaka ibiri ya nyuma ya Petero Nkurunziza banyuruzwe kuri ndayishimiye bari benshi rero biboneka yuko hariho kumbura bimwe bimwe bagenda bagabanura mugabo hariho n'ibindi usanga bashize imbere mu gutoteza tugafata ariko nko kunyuruza abantu bagifashe nk'ikigwanisho bashobora badahisha ko babandanye bakoresha hano bituma twagiye turabona abantu benshi banyuruzwa cyane abari mu mugi senere usanzwe utavuga rumwe n'umugambwe ku butegetsi amakindi n'agira kuvuga kuri ibyo by'abantu bakora ibyo byaha iyo rero Gerard Hakizimana avuze atubuye leta irafise akarusho hariho ubutungane abantu barahanwa jewe nibaza yuko ibyo avuze tufatiye no ku byo perezida Valito Ndayishimiye yavuga nibaza ko Gerard atari kwemera ibyo avuze kuko umukuru w'igihugu nta minsi myinshi iheze ariko ararira avuga yuko ubutungane bwapfuye avuga ati igihugu cyarapfuye ubutungane ntibuhana uno munsi nicyo kibazo nyamukuru dufise rero je nibaza ko kuri ico coco ngira ngo aca yemera yuko two ibyo umukuru w'igihugu yavuze ari byo twoshira imbere ubundi kibazo kiraho nyene ubutungane bwarazingamitswe abakuru b'inyaha ntibahanwa izo mbonera kure abo muri documentation niyo wumvise umuntu yafashe muri documentation shanki bindi biba ari bimwe mu gifaransa bita reglement de compte interne bari bimwe by'uko bafite utuntu bafuye hagati yabo
gukingira
abanyagihugu n'umunsi gikorwa mu Burundi.
Ego Gérard turi kumwe kuri telefone uracahariga Gérard
ego
mudutunge bari batubwiye ku telefone itari kwirumvikana neza sinzi igituma ariko turagerageza tuze turumvikana muri ayo mashami 18 hariho ibyo bashima hariho nibyo bavuga ati haracari hagahaze mwatubwiye ko atabitigiri mufise ariko mugereranya ngira ngo nk'imvugo ngereranyo uko vyatanguye mu 2015 naho bigeze aha uwo basaba kuvuga ahatewe intambwe nahitatewe hoba hehe muri ivyo vyagirije bitandukanye byabishwa banyurujwe n'abahohotewe mwemeje ko rimwe na rimwe banabitura
yaza ko intambwe wari wese kuraziraba ziraboneka murabona ko hari leta uno munsi navuga ko mugenzi wanjye ko avuga ko umukozi wahe ko kuvuga ngo arira ku butungane bwapfuye amajambo twarayumvise kandi aza kumuri ko ntubaze kuvuga ibitari bike ariko kandi twe nico tuvuga nuko iyo abategetsi bafise imbugo ihumuriza bafise imbugo ihamagarira abantu kubahana bafite imvugo ihamagara ubutungane gukora ibyo ni ijambo twifuza umashami turongoye aricyo bituma tuvuga duti intambwe by'ukuri zitari nke zamaze guterwa turabona abari mu nzego zitandukanye bahagarikwa turabona abafungwa bagizwa ibyakana ko kubana yatakazi na muntu turabona mu gipolisi mu igendereza n'ahandi byose byerekana ko leta ihari by'ukuri ati intambwe zitari nke ziganisha gutsimbakaza agati y'akazi na muntu ana cyo tubuga duti amashyirahamwe ahubwo ari hanze niyaza ko yoterera inyamba byo kwaronka makuru yo kugira aterere mu kwigisha abene gihugu mu kwigisha kubana neza aba bavugana bongera bigishe kubana neza kubahizanya gutsimba tudatye akazi na muntu kugira agatye akazi na muntu gatsimba tudusumbya kuko nta gihugu na kimwe tweza agatye akazi na muntu njye nakwigana nico gituma twigima cyane yigenga tuhari kugira tujye bimwe twita prevention dufashe leta dufashe inzego kutahuza amategeko dufashe nyabuna aho tujoboneka ko ari umuntu agomba guhera ataka za muntu tumuvuge abihagarike maze ataka za muntu kubahirizwe kimwe muntu mu Burundi yumve ko ari mu gihugu cyiwe kandi atunze atunganiwe no mu bigiwe.
Yego reka dusubire ku mirongo ya telefone Idriss uratwumva
nakoze cyane
uherere he gaide
mere yari kigari mu Rwanda
akabazo kawe
ni kuvuga ngo mbaje gushimira abakubega mwadusumiriye ni byiza cyane kubera icyo kiganiro mwakoze uyu munsi tukamenya byinshi ni kuvuga ngo ndisabira abarundi nge kuko abarundi ni abavandimwe bacu cyane ni kuvuga ngo ndisabira ngo na leta y'u Burundi ngo dushyiramo imbaraga nyine bashaka abo bantu nyine bakoze ibyo byaha nyine kandi nanone nkongera kubasaba ngo ubumwe bagire ubumwe bagire urukundo bakundane urebye natwe inaha mu Rwanda dufite ubumwe turakundana nta kibazo ni ukuvuga ngo tugomba gushaka ubumwe buhambaye tukaba dusabana amazi nta kuvuga ngo abaturanyi bagasabana bakunga ubumwe bikaba byiza kandi mwongera agasaba irayita n'abari abakoze ibyaha nyine bahunze batubwiye n'uko babikurikirana n'uko kuko babasha kumenya amakuru n'aho batuye abo bagiye abaragiye za Burayi na Amerika babasha kubakurikirana gute kubera natwe nyine turashaka ko Burundi bagira ubumwe bagira amahoro bagira amahoro ahagije kandi noneho n'ubusabane hagati yacu n'u Rwanda n'u Burundi tukarushaho kuneza tukabumwe neza cyane.
Urakoze ku byumviro byawe.
Murakoze.
Turase na Richard ku yindi murongo wa telefone. Richard ikaze ku ijugi Amerika turi kumwe na Maitre Janvier hamwe na Gérard ikibazo canke intererano.
Murakoze cyane. Amaze kuhaza abatani tuwiriza amaze tatu. Nashaka kubaza ati mbe nicyo cyegeranyo bakoze kuva muri demire kende oba hapo kiki tangwe obari ko akori
bande uri kuvuga bande abobo
abo we bakwitse tegeranyo cyabitiki amikindi kibazo
bo bari ko bakora sintahuye akabaza ka bo bari ko bakora iki
kibazo kibazo narimbajije kivuga ati ndeni cyogeranyo bakoze kuva muri premiere kende cyamaze kitamwe bari ko bakora icyo cyegeranyo abantu baba baraguye cyamwe barazimye acambaze ikindi kibazo ati ndena abo bantu baje ubisa n'akakanya mwite bikiki n'abantu baba baratoramo bombaho baherereye cyamwe bari ko bakora iki kugira abo bantu bazimye bashobore kubona
urakoze ubwira umunsi mwiza Richard ego Maître Janvier Bigirimana akabazo ka Richard karaba mwebwe
murakoze cyane ibibazo byiwe n'ibibazo byumvikana icya mbere kumbure ngira ngo yomenya nuko iyi raporo twayishyize ahabona nyuma y'imyaka munani irangiye hatanguye imyerekano yo kwiyemeza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza ikiringo cy'Aonyanga ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi Gahonyanga n'amasezerano y'arusha yugarukana amahoro n'utimana kw'Abarundi ikiringo caza na kambaraye mu Burundi ari naho kuva icyo gihe umugambwe CNDD-FDD n'abawurongoye bakoze amaroregwa Abarundi benshi barahunga abandi batambwa mu mvuto abandi barishwa
hanyuma rero ngo muri ko
mukora iki ikibazo kiwe rero kirahambaye kuko avuga ati mbega none ubu ariko hakogwa iki nk'abantu banyurujwe bashobore kuboneka twebwe kubitwerekeye aho tugeza n'ukwereka leta y'u Burundi yuko iteza gukingira abarundi bose yuko abantu banyuruje abo bantu abantu bakoze ibyaha bakica abarundi bategerezwa guhanwa bateza kuja imbere y'ubutungane bakabibaza twebwe rero kuko tudafite icyo gipolisi tudafite ubwo bubasha bw'ubutungane icyo dukora twushaho ibyo yegeranye kugira ngo abantu bose bahohotewe mu buryo butandukanye ntibazimangane ntibagenda akazi mayongo mugabo leta n'ifise uruhara rwa mbere gushobora gukora ibintu byose bikenewe ifise igipolisi ifise ubutungane abanyagihugu batanga amakori kugira ngo ibatunganirize ntibyumvikane ngo uno munsi hoca imyaka munani hari abantu banyurujwe aba banyurujwe bazwi baravuzwe ariko uno munsi hakaba atatumizimizuki yakogwa ku butungane kugira ngo imiryango yahohotewe ishobore gutunganirizwa rero ni nyamukuru ifise na leta twebwe nk'abanyagihugu twagiye hamwe muri ayo mashyirahamwe icyo dukora ni uko gusemera icyo dukora ni uko kubyandika icyo dukora ni ukubivugira ku maradiyo kandi tugashima n'iradiyo yaduhaye kano kanya kugira ngo abategetsi ejo ntibazoronke icyo bazokwireguza kuko ibyo bibazo bwabo ntibabimenye
hanyuma gamete
bariko barabyumva nibaza ko baza kubibabwira
maître muri babandi amajana atandatu na mirongo icenda n'indwi mwamenye ko banyurujwe kuva muri 2015 gushika igenekerezo rya 2025 kuno kwezi nta n'umwe baratora nako yakabaje kukabaza
oya nta abatore batabarondera ega nibo baba bagize nibo babanyuruza urumva ntibaheza ngo baje kubarondera kandi abatari bake kube igituma batanaboneka baba babishe si uguca umutima aba bantu babafise ababo banyurujwe mugatwe turafise amakenga yuko iyo umuntu amaze imyaka itatu byaka itanu umunani yaranyurujwe n'inzego z'igihugu akaba atarasubira kuja aho abona yuko ashobora kumbure kuba baramuzimanganije ubuzima twebwe n'utumutaka dutakamba iyo leta ya CNDD-FDD ntihagarike kwica ntihagarike kunyuruza abantu kandi turakeneye ukuri n'ubutungane kuri ibi byaha byose byakozwe
Gérard munkundire mbere ko nca ndababaza namwe ico muriko murakora ku rubuga mbanze na Kire Faustine kugira ntitumutebye ku murongo wa telefone Faustine ikaze ku ijwi ry'Amerika
abaro cyane ku ijwi ry'Amerika n'amahoro
ni Faustine kwa kadri izina bambare ngo tubona agenze ko Faustine mugati ukumva ijwi ry'umugabo
ego Faustine ni Ferdinand
ni Ferdinand bari bambare ngo Faustine uhere hega Ferdinand
ni Ferdinand mpagaze neza neza mu ntara yabo branja muri komine ntanu
akabazo kawe kwa Maître Janvier Bigirimana hamwe na Gérard Hakizimana twagutumiriye canke intererano
Yego murakoze cyane nashaka gusana utera kuri ibintu by'abantu bavuga ko bamwe bishwe abandi bakanyuzwa migomuko yabaye kuhera mu 2015 ariko rero urabona ko ibi bintu bitari nk'umukino wa politiki ibi ntiboza babibandanya kubishyira ku mbuga cyangwa ngo bagaruke ko rero kubigarukaho uvuga ngo abarundi cyangwa abarundikazi bamenye kahise cyangwa uko intwaro zigana zakurikirana zigana zikuranwa ariko kandi ntihage umuntu akwiye kuguma yigize ntiyibanze ku iterambere ry'igihugu cyangwa irya bene gihugu ubu abarundi aho tugeze nibaza ko dutakwiye kujyana kugaruka kuri kahise ariko tukaba mbega kukameze gute nubwo kahise gatigura kazoza ubu abarundi duhanzwe n'ukuntu tubonaga amahinda haba ihindagurika cyangwa se uku kuntu ibiciro by'ibidandazwa na cyane cyane ibiribwa mbumbarugo mabiduga ku munsi ku munsi na cyane cyane ariko nashaka kubabaza ego bagaruka ku byerekeranye n'abishwe cyangwa abanyurujwe nisanzwe iyo habonekana hari imfizi zibiri ziko ziragwanira ku kibuga ibyatsi nibyo biyagira ntibihagirira ikibazo bitahahondera ese nagomba kubaza metre avugira ayo mashyirahamwe mbega turaje ku byabaye guhera mu 2015 gushyika uyu munsi yumva ko abanyuruje ego ntibarabonekana ntituzi ko babaye bunyuzo cyangwa babaye buhunge ku bw'amakosha kanaka baba biyagiriza mu gihugu ntabwo tuzi mbega kwavuga ko batamenya irengero ryabo iyo babagiye mu miryango yabo naho babivuga ku iki mbega imiryango ntisenzya aho yo biri ngaha mu Burundi ha mu gisagara cya Bujumbura cyangwa se mu cyungararo yaho iki ni ikibazo nashaka kubaza metre agize ntibonekana ariko gushyikiza kino kiganiro mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki
urakoze
hanyuma icyo nashaka ego icyo nashaka gusa n'uterera ni kimwe gusa nashaka kusa no kuvuga yuko mu bisanzwe bodufasha ukuntu gusa maze Burundi bwoza mu nzira nziza y'amajyambere iterambere kugira ngo mwene igihugu maze arushizeho kujyana kurushaho gutera imbere nayo kama tuza kumwe kahise bijya byarabaye kandi kuko nubwo byabaye turashaka kujyana mu mucyo wabyo kandi umucyo wabyo nibaza ko leta yishyaye hamwe n'abo byiga bamwe bamwe kuba dushaka kuduha umucyo
ugira umunsi mwiza
imiryango yaba yarahuze bikagenda neza bikamenya ko uri
kuhozwa urakoze Faustin ugira umunsi mwiza ngaho ibubanza akabazo turakagaruka kari ko reka mbanze kugira ngo duce tubanza tuheraheze ikiriko kirakogwa cabajijwe na Richard Gérard Kurubuga namwe muri ko murakora ikibwira ngo iki kibazo kiveho kuko namwe muremeza ko hariho ababitura banyurujwe abandi babohohotse muri ko mukora iki Gérard bambwiye ko telefone we igiye reka bace basubira kumuturonderera mu kumurindira ijambo ni gwanyu maître ku kabazo ka Faustin arabaje mukanya
murakoze ikibazo cha Ferdinand Wibanza nibaza ko ari kibazo kumbure cumvikana numvise hari hivya canga kumbura ashobora kuba ari kubera yo batamenyereye ibyaya mashyirahamwe ushanga ibya gatoya kazamuntu ngene biharanirwa ubundi nishobora kuvuga ngo abarundi kitugoye ngo niby'iterambere ngo nibya kazoza ashanke kubu uriko wirengagiza inganda zatikiye uriko wirengagiza abantu bishwe ibintu by'ugusaba ubutungane ibintu by'ugusaba ukuri mu hantu hose hakoze ibyaha bikomeye kumenya ikintu gihambaye nta kazoza gashoboka keza k'igihugu mu gihugu hari kudahana kurenyuje nk'uko tukubona mu Burundi ibi rero by'uko dusaba ko ubutungane bukora by'uko dusaba ko abarundi bakingirwa nibyo biza bishyigikira iterambere nibyo bishyigikira kazoza keza k'igihugu ibi turiko turavuga si ukwanga iterambere kuko nta terambere rishoboka ahantu hari abategetsi bica abantu ntihagire igikurikira ahantu hadakurikizwa amategeko ahantu batubahiriza agateka kazi na muntu nta terambere rishoboka kuko ejo bazobikunyaga n'ibyo wowe uri kurakorera n'ibyo wowe uri urarima cyangwa udandaza iyo hatubahirizwa amategeko iyo abantu bakora uko bishakiye iyo umuntu yica umuntu akamuherana nagomba mbwire Ferdinand yuko
iryo terambere ako kubushaka zoza ntigashoboka mu gihe hatabayeho mwe n'ibyo bintu by'uko
hanyuma ngo imiryango imiryango nayo ngo muyibwire iki bakababarira iki
iki kibazo cy'imiryango kirahambaye kuko nagomba ndamwibutse Ferdinand n'abandi bose batwumviriza yuko twebwe ntitwiyadukiza mu gukora nibyo hari ibyo dukora kubera twabimenye mugabo kenshi dutakwa n'iyo miryango nyine iyo miryango twama tuvugana bari mu gahinda katagira izina ubutungane baracaburindiriye nibyo hari imanza twajanye mu butungane mpuzamakungu ariko ibyo ntibikwiye ubundi butungane bw'Uburundi burya butungane munyange ugatangira ikori nibwo butungane bwatezwa gutunganiriza Abarundi nibwo bubegereye nibwo bushobora gukemura ibibazo bijanye n'amategeko bijanye n'agati y'akazi na muntu iyo miryango ico tubibwira uno munsi kumbure no kuyihanganisha mugabo bamenye yuko amakosa ntari kuri twebwe badusabye gusomera twarabikoze leta y'Uburundi bandanye yica abantu bandanye inyunguza abantu niyo iri mu makosa kubera idahagarika ibyo bintu kandi amakosa yandi ni uko iyo miryango batayitunganiriza mu kwerekana ahari ababo canke ahari abakoze mwene ivyo vyaha tugasaba rero yuko leta yokumva kamo k'iyo miryango ikemera ko habaho ukuri n'ubutungane ku mabi yose yagiye yaraba cane cane guhera uno munsi bagafata ingingo ntaco bibuza yuko abantu badasubira kunyuzo yuko abantu badasubira kwishwa
metre turaza kugaruka kuvyokora kwa tu sozera tubanze twakire William na William ikaze kwijuga ya America William uratwumva
ndabumva neza cyane
uherega William
no hano muri ta zunwa za America
akabazo intererano tufitiye abatumire babiri
na shaka ishiraho intererano ubundi ndu murundi nkabankurikana cyane ibintu bya politike ibera mu byo bihugu byacu u Rwanda Burundi na Congo nkaba ndumwe mu bantu bakunda gusesengura ya politike iki navuga kubyerekanye n'u Burundi nkuko amashyamba abivuga ikibazo dufite mu Burundi ni ikibazo cy'ubutungane muribuka mu mezi yangaheze umukuru w'igihugu nyakwa Evariste ayo mafungura inama y'abashikiriza manza yaravuze ati birababaje byate n'agahinda kubona ubutungane butigenga mu gihe bwagombye kwigenga ubwo rero ingwane zihari ubutungane bw'u Burundi ntabwo butunganiza abarundi nk'uko byabikwiriye migaragara ko hagiyemo ikintu twakwita ruswa cyangwa se ibiturire iyo murebye rero ukareba abantu bafatwa banyuruzwa ibyo nta wabyemeza ngo banyuruzwa bafatwa semvuga abantu bafatwa bagashikizwa bagafungwa imisi n'imisi batashikizwa ubutungane noneho ugahita wibaza uti kubera iki ubutungane budakora neza ikibazo gihari nuko mu guhana akazi n'ubwo butungane bagendera kubyo nakwita uyu turaziranye uyu ava mu gamwe CNDD noneho abakora ibyaha bose abenshi ugahita usanga arabava mu mugamwe nyine wa CNDD uri ku butegetsi noneho baba camanza bagombye kufatira imanza nabo ari mu CNDD bigatuma ubutungane butagenda neza noneho ikintu nashaka kubwira metre mu gihe bazaba barimo bakora amatohoza yabo bazabanze barebe ese abo bantu babuze bate barahaganahe kubera ko kugeza uyu munsi hari abarundi benshi usanga mu bihugu bitandukanye baba barahunze ariko atavuga ngo bahunze ubwo butungane noneho bakabwira imiryango yabo bati ntimuzige muvugaho duherereye mwashokuye muri Sudani hari abarundi mwashokuye mu Rwanda hari abarundi za Congo za Mozambique za Zambia za Malawi abo bose se kuvuga yuko babahunze babagiye gushaka ubuzima ariko noneho ayo mashyirahamwe agahita yumva ko abo bantu baburiwe irengero ubwo iki ndamusamete mu gukora amatoza yabo bagumye no kugira mu byo bihugu byose bakareba abo bantu bariyo nimba koko baburiwe irengero cyangwa se baragiye gushakisha ubuzima
urakoze ugira umusimiza William
namwe murakoze.
Yego. Maître Janvier, imbere ko mwemeza ko umuntu vyukuri ya buriwe irengero ibi William avuze nk'abamajana ababuriwe irengero n'amajana 697 murabanza mukaraba ko vyukuri ya buzirengero atagihugu na kimwe intara nimwe yobarimo.
Murakoze cyane kuri ico kibazo nagomba shimire William ku ntererano yatanze ku by'ubutungane. Ikibazo nacyo abarije ku bijanye n'ingene dukora amatoza ku bantu banyurujwe. Hari ibintu umuntu atokwitiranya, umuntu yo kwitiranya umuntu yanyurujwe n'inzego za leta makabugirengero yongere abyitiranye n'abantu bashobora guhunga, abantu bashobora kuva mu gihugu babishatse, abantu bashobora kuva mu gihugu hama ntibasubire mu Burundi. Ibyo bintu biratandukanye cyane. Twebwe rero matoza dukora aho kandi nagomba namusabe azoje no kuri interineti ashobora kubisangaho ku rubuga rwa gushyiramo fokode muri kampanye twita ndondeza, muri sekereza twita ndondeza. Nta muntu n'umwe tuvuga ngo yanyurujwe tutatohoje neza umwidondoro wiwe ngo tumenye abamunyuruje ryanyurujwe n'uruhare inzego za leta zabishyizemo.
Murakoze
Mete. Rero abantu baba bahunze, abantu baba bagiye mu bindi, abo ntibashobora kuja mu bantu banyurujwe, kandi bagomba n'abaduha amakuru. Ntidushoboka dufata amakuru twaronse ngo nyine dusimbire ko umuntu ngo yanyurujwe. Dutanga gukora amatohoza azobisome neza niyabiraba, azobona yuko ayo maraporo aba yanditswe ku buryo umuntu hama. N'ikindi nacyo nta na rimwe inzego za leta ziravuga ziti umuntu muvuzeho twamunyuje tutamunyuruje, ni kuvuga barabona yuko twabimenye batubonera.
Murakoze Maître Gérard, barambwiye ko agarutse ku murongo wa telefone. Gérard, nibaza ko aka telefone kawe kaza kudukundira kubandanya ubu unye. Muratwumvaga Gérard? Ego, reka tuvyizere. Hanyuma William yarabajije Gérard akabazo ko kumenya ngo abo baba baranyurujwe ryari bihebura, bakavuga ati ashobora kuba yaragiye muri bamwe muvuga mutibuka ibitigiri banyurujwe. Hariho abo muzi bobo baragarutse akavuga ati twari twaraburiwe irengero ariko turahari, nimuhumure.
Nibyo nkuko twabivuze kuva kare, nisanzwe icyo cyo kunyuruza ntawe uvuga ko kitaba. Ibyo biraba ariko ni kurabi nyine biba. Harimo aho tumaze kubona bavuga ko banyuze ariko mu mafaranga y'amatozi tukaboneka imwe navuga tugasanga bari mu ngusho, ariko kandi n'ibyo bitigeze batanga abo bagenzi bacu. Hariho n'abajya mu bisoda ugasanga bagiye mu migirwa nabo hakujya muri Kongo, icyo kazi kirahari mu karere k'ibiyaga binini. Ariko kandi tukuvuga ko hariho aho byagiye biragaragara ko bakoze bene ayo mabi. Tumaze kubona abariko barahanwa, turabona abafunzwe bazira ibyo, reka turabona abatari bake. Icyo dushima n'ishaka, icyo turimo turavuga n'ishaka ikaba ishami duhumiriza ni uko umuntu wese yumva uruhara ategereza kugira mu itsinda atazagira akazi na muntu, bisaba by'amashyirahamwe yigenga. Nyabuna twumve icyo turaba ni iyubahirizwa ry'akazi na muntu, ni guhimiriza kugira umuntu wese ahari akore ibikorwa bituma tutarasa akazi na muntu, akore ibikorwa bituma abantu bamenya kubahiriza akazi na muntu. Kuko natwe bivuga hari abahura n'ayo mabi nibabivuge cyangwa bakabivuga, ariko hari n'abatanga amakuru yo gushikuza kugira berekane ko ibintu biyangara. Ibyo tuzama gikorera twe mu maraporo turonka, mu nkuru turonka, ari abantu bazi akaduha amakuru atari kuri iwabo. Icyo twaba dushyira imbere ni ishami turongoye n'amatohoza. Sabe rero ko bene abantu bene amashyirahamwe ari hanze
Gérard, nk'aha aba bo muri aya mashyirahamwe 18 ibi bagira bagasohora amatangazo atandukanye ubw'uno munsi, hariho n'ayandi bahora basohora muri Folicon F. Uwo kwibaza ati ni kubera iki ibyo muvuga babitura bagira iki mutabivuga hejuru nka gutya, hari ni kubera iki bitagenda nk'uko babigira?
Twebwe icyo twifuje dushyira imbere nicyo twita prevention. Icyo dushyira imbere ni uko yatakazi na muntu ko kubahirizwa, ni uko abantu bose bamenya ko yatakazi na muntu. Ibyo twashyize ko ibyo tuba twakoze ari dukorana n'inzego, ibyo dukorana n'imigwi y'igihugu bigenga nka CNDH n'ibindi dukorana n'abantu baduhaye amakuru, turabishyira ahabona kuko iyo tubaha inzego kugira ngo bitorere umuti tuba tubishyize ahabona. Hano turabishyira muri raporo kugira abatwara n'abatwa baratwara n'abatwagwa bamenye ko agatakazi na muntu gategereza kubahirizwa kandi ari we arategereza guha uruhara wa mbere rero ibyo bashu ibyo dushika ko ibyo dukora turabyerekana gose mu gihugu cyose amatangazo iyo hari byabaye binaka kubera bisabe ko umuntu wese yokora bisuba amategeko kandi yubahiriza agatakazina muntu kuko
Murakoze Gerard Hakizimana tugaruke rero kwa maître Janvier naho tugaruka kuri vya biharuro mwavuga muti biraduga bikamanuka kumwe mwagenda muratubwira turiko dukora mu kiringo c'imyaka 8 kuva muri 2015 gushika ino tariki ya tugeze ku muri kuno kwezi umuntu akibaza ati byaje bitegwa na manda ya gatatu yarahetse none ubu naho ikibazo kiriye ku iyo manda atakihari
murakoze cyane iby'imanda ya gatatu nivyo ico kiringo caramaze guhera ariko mumenye ko ari kiringo ingaruka zacu zitazokwigira zibagiranwa mu Burundi ni kiringo cazanya karambaraye hamba ikintu nacyo twagomba kwibutsa nuko ingorane Burundi bwinjiyemo kubera kiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza ni ingorane zatumye Burundi buba agahabwa ku isi yose gushika naho uno munsi Burundi busi ari igihugu cya nyuma gikenye igihugu gifite impunzi hanze igihugu umugambi uri kubutegetsa usigaye wifata nk'uko nyine ari igihugu ni igihugu abahanini agati y'akazi na muntu babarizwa mu buhungiro shanke mu busho abamenyeshamakuru bigenga barahunze
hariho abari ku rubuga
icyo kiringo cya gatatu ibyo byose byabaye byatewe n'icyo kiringo cya gatatu kira noneho sentare yubahiriza amasezerano y'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko mu kwezi 11 2021 iherutse kuvuga yuko abantu bari barwanira icyo kiringo cya gatatu muri 2015 batarira busema kuko icyo kiringo basanze niho nyanga ibwirizwa shingiro amasezerano y'iyarusha ariko iringo cyaho nyanga kandi amasezerano ashyiraho umuryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko bisigura yuko uno munsi leta ya serendebye yateza kwikubita agashi ikamenya yuko abantu yishe abantu yatoteje yari kiyabarenganya kuko ibyo bavuga ntibarira busema muri 2015 gihatanguye imyerekano y'amahoro y'ukwiyamiriza icyo kiringo cya
reka twakire William nawe William ikaze kujugia Amerika no muri isanga William uratwumva? William yamaze kugenda. Gerard Hakizimana muriko mukora iki ku rubuga kugira bya biharuro mutibuka nibyo abo bariko baravuga canke ibyo babibonekeza tutugorane turimo haba mu banyuruzi wa haba mu bahotegwa bihere. Hari kwakogwa iki ku rubuga mashami yigenga?
Ne mushamo twawe kuko akori kuba itari bice. Hatwovuga mu bituma byo gushinga icyo twita regroupe champion kugira bifashe gutanguza abenegihugu icyo cyo guhana hagati y'akazi na muntu amasoko turakora n'andi mashyirahamwe y'abamuzamakungu mu gufasha gutsinda akazi no kwigisha abarongo n'andi mashyirahamwe kugira by'ukuri ibikorwa biyemeje byo guhana hagati y'akazi na muntu babikore uko biri hama kandi nk'uko navuze mu ntara zitari nke naho ubone turashyirayo imigwi icyo twita regidere kominotere kugira bafashanye n'inzego z'abantu kuza barabigisha hama turafise n'igitabo dukorera ko kirimwo ibyigwa bigiye no guhana gatya akazi na muntu n'ingene bikorwa n'ingene abantu bokwitura abahohotewe n'ingene bokwitura inzego cyangwa inzego nyine zibatunganiriza tuko turakora rero ibikorwa bitari bike mu ntara zose z'igihugu mbere tubanadutereza n'uburyo kuko n'ibikorwa bisaba uburyo bwinshi ariko kandi turabona ko ibyo dufise uno munsi biriko badufasha gushika ku ntambwe zitari nke kandi tuzaba dusaba amashyirahamwe
murakoze cyane
umwanya amashyirahamwe kugira yigishe ibarizo ry'akazi na muntu
murakoze
cyane
twakire na Gerard wundi uri kwa twumviriza simwe bwe Gerard uratwumva nawe
ego ndarumva cyane
akabazo kawe
ikibazo kuri abo bantu bari amashyirahamwe yigenga bakoze icyo cyegeranyo ikibazo nashaka kubaza abo bantu ese mu by'ukuri tuzi ko kuva magume ya 2015 mu Burundi kuri manda ya gatatu twagiye twumva hirya no hino hatorwa ibiziga ariko ugiye kuraba n'abantu banyurujwe ukumva ntibakugiye kuraba muri raporo yabo iyo mibare ndakeka ishobora kuba inarenga ese amatohoza yabo bagikomeza cyangwa hari aho bageze ahubwo ati ok ubu turatose tugiye gutanga raporo y'ibyo twagezeho cyangwa se amatoza yabo arashakomeza kugira n'uyu munsi karakaza kandi ngomba kubabaza batwegeranye.
Urakoze ugira umunsi mwiza. Maître Janvier, muracabandanya mutohoza canke mugiye kubanza gukorera kuri ibi biharuro mufise kugira kibazo gikemuke.
Murakoze cyane, nagomba nsubire nemeze nk'uko umunywanyi w'ijwi Amerika Gerard abivuze. Ibiharuro twebwe twatanze ndabisubiyemo nabivuze kenshi ni bike cyane, uravye n'abantu banyurujwe n'abantu bishwe n'abantu bahotewe mu buryo butandukanye, bisigura yuko twebwe Abarundi babandanye baduha amakuru igihe cyose bazaduha amakuru, baba abapfuye cyangwa abanyurujwe muri bibiri na cumi na gatanu cyangwa mu myaka yakurikiye, tubandanye tubikora ko ntituzigera duhagarika na gatoya, kanasinda n'abariko barica abantu n'abariko banyuruza kugeza uno munsi ntibarahagarika. Urumva yenda gukomeza muhumurize, twe ntishobora guhagarika, turabandanya dutohoza amakuru. Ntibize bibatangaze ejo tuzanye ibindi biharuro kumbure by'abandi twaronse batari bwashobore kuduha amakuru, ibyo icyo gikorwa n'igikorwa kibandanye.
Gerard, icokorwa ku butegetsi bw'u Burundi, amashyirahamwe yigenga, abanyagihugu, kugira ngo ibiharuro nk'ibi mu mwaka uza ntibizobe bikivugwa, co bicahe ku bwanyu muri Folicon F?
Bien aza ko hari biko birakorwa, tabona ko ubwa mbere gikenewe ari uko imbugo nziza zobandanya mu ya politiki. Hama turabona ko hakenewe kubandanya hatanga inyigisho ku bari de communautaire, imwe twavuga inzego zo hasi guhera kuri ba nyumba kumi kuduga kugira ngo mu bubahiriza amategeko, kuko iyo nyumba kumi bubahiriza amategeko biratuma atabonye abajya atakazina mu ndi haba. Hama tugasaba abajeje ubutungane gukora neza, kuko nitwo twavuze ko ibitigiri navuga ko byaduze by'ukuri ibitigiri byivuna abajya atakazina mu ndi munsi mu gihugu, harimo intambwe zikomeye zo kwiye kuyatera, aho tugusaba ko cobandanya uyu murindi kiriko yihimiriza kugira ubutungane bandanye bukora neza, kuko nk'uko tubonaye tubakare hari ibishatse bigukora nabyo nabyo bigatuma hari ibigenda nabi mu gihugu. Mugabo tubona ko akamo ka nyinshi wari kuko igihugu akibwirwa bwa leta bikwiye kugira akakanda mu Rwanda agatsimbatazwa, tunasaba rero amashyirahamwe hanze ko nayo atoza abashikuza mu gutangira itegeko ritariyo ko yohindura imbugo yamwe akamo yawe agatakaza na muntu nawe muyagomba gukamisha iyo nyango ryako, bakavuga ukuri bakarondera amakuru yo kandi bikunze bagashyira no mu gihugu kubw'igihugu cyaruguru bisaba ko Abarundi bahunze batahuka.
Nakozego hanyuma namwe ga Maître Janvier Bigirimana, aho kugwa iki ku mpande zose kugira ngo ibitigiri mufise n'ivyo muvuga ko bitashoboye kuba mwarashizemo bizoshike mu mwaka uza bimeze neza, aho kugwa iki ku mpande zose?
Biragoye yuko bishika ku mwaka weze bimeze neza, kuko hari abishwe, hari abanyurujwe, hariho n'ayandi mabi yakozwe. Icyo dusaba twebwe ni ukuri n'ubutungane. Icya mbere kizi imbere ya byose, dusaba leta ihari yuko ihagarika iriho nyango ry'amategeko, iriho nyango ry'agateyakazi na muntu, ntitwumve ibituma umunsi abantu baguma banyuruzwa bariko baziziki. Ega Abarundi ntibashobora kujya mu mugambi umwe, ntibashobora kwiyumvira cyo kimwe, ntibashobora ntiyatirizo kubaho Abarundi bitwa ngo n'Abarundi bakunda igihugu n'abandi bavuga ko banka igihugu. Rero leta itegereza gukora ibishoboka byose ngo igaruka nituze mu gihugu, na cyane cyane yuko leta iteze kugerageza ikaganira n'abantu bose yitwa ko batayemera, yitwa ko bayihunze, leta yita yuko ari abansi b'igihugu, kuko igihe cyose izogomba gucandishamo Abarundi leta izoguma muri izi ngorane z'uko idashobora gutwara igihugu, yuko Uburundi buguma bukenye, yuko Abarundi baguma basubira inyuma nk'ibirenge kubera iyo leta itagomba kubatunganiza, atagomba kwemera ukuri. Uno munsi ikindi kintu dusaba leta y'Uburundi nibareke izi mvugo z'agashinyaguro zo kuvuga ngo Abarundi barahaze, ngo Abarundi bamerewe neza, ngo uyu munsi nta mpunzi ziriho ngo abari hanze ngo bafite ibyo biyagiriza.
Murakoze Maître Janvier Bigirimana, tubashimire cyane yuko mwatabye ubutumire bwacu kugira ngo dushobore kuyaga ku cegeranyo cyanyu, aho mwagarutse ku mabi yoba yarakoze kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kugeza ino saha. Ejo Ijwi ry'Amerika niryongera kubitura muzo twitare nk'uko mwabikoze, twibutse yuko mutwara urunani Tournons la page gushinze guhanira impinduka muri Afurika. Mwakoze Maître Janvier.
mwakoze cyane kuduha kano kanya mwakoze no kuba mwaduhuje na Gerard Muganga muhanura yuko yoza akoresha imvugo
urakoze cyane Gerard
umwakamisha ubwicanye nta muntu akamisha yuko abarundi bariko
baramenya Gerard Hakizimana namwe mutwara Folicon F mwakoze kutwitaba muri muri sanga ino munsi
murakoze bashimiye hamba none se bazi kuko aga telefone cyagitango
murakoze ntabwo yego mugira umunsi mwiza ningaduce dusozera ikiganiro muri sanga 10 no munsi kuri micro mari kumena Joy Diane ni nahazwe nshimira abafashije muhinga bw'ivyuma ni Nadia Taha na Engineer Cornelius kwizina rya bagenzi bacu bose tubike bantu tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose naho ubutaha hanje turongera saa 12 ku masaha azobagezwe ko ico gihe